Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri ino saha ya saa moya n'inusu i Kigali n'Ibujumbura mu Burundi, kuri uno munsi wa kane tariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC.
Jewe naraharitswe, ubu mugenzi wanjye wundi, ubu mugabo yaramutwaye. Ingaruka mbere na mbere usigara n'abana wenyine ukabarera wenyine. Iyi ni ingaruka nuko wa mutungo wawe baragusesagura.
Uyu ni umukenyezi w'umunyarwandakazi avuga ku ihohoterwa rishingiye ku guharikwa. Ni mu kanya gato. Turabashikiriza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimwo ayerekeye urugendo rwa Papa Francisco muri Kenya n'ibitero bya Boko Haram muri Niger. Hera makuru avugwa hirya no hino ku isi, muri Kenya abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bari kuri kaminuza y'igihugu cya Kenya aho Papa Francisco yasomeye misa kuri uno munsi wa kane wagenewe akaruhuko muri ico gihugu cya Afrika. Papa Francisco yashitse kuri iyo kaminuza azananywe na n'umuduga wiwe udasanzwe, umuduga bita Pop Mobile, akoresha iyo agendeye ibihugu. Uwo muduga waca mu bantu insinzi bari barindiriye kumubona. Muri iyo misa yasomye, Papa yaganiriye n'ugwaruka avuga ati: ndasavye cyane cyane mwebwe gwaruka rw'igihugu gukoresha akaranga ka Afrika, ubwenge buva mu ijambo ry'Imana, kimwe n'ivyumviro bishasha by'abakiri bato by'abakiri bato mu gutunganya kazoza keza kagizwe na bose kandi kubahiriza ubuntu. Papa yavuze ashimitse akamaro k'umuryango n'akamaro k'abana. Mbere yaho Papa Francisco yari yahuye n'abayobozi b'amadini, dini rya Gikristu n'idini rya Islam, ababwira yuko bategerezwa kuja mu biganiro vyerekeye kugwanya imitima y'intagondwa n'ubwicanyi bugenda bugirwa mu izina ry'Imana. Muri Niger kuri uno munsi wa kane, umugwi w'intagondwa za Boko Haram wishe abantu 15 mu gitero bagize mu kigwati kiri mu bumanuko bwaho ahitwa Difa. Amakuru ava mu rwego rwo gucungira umutekano avuga ko abagwanyi bashitse mu kigwati cy'ahitwa Gogon n'amaguru batangura kurasa abanyagihugu uwo wese babona. Ayo makuru akavuga kandi ko inzego za leta zijejwe umutekano zaciye zibatesha icyo gitero. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko hamaze kuba ibitero n'itana mu mitwe ringana na 50 hagati y'abagwanyi b'abayisilamiste n'abasirikare ba Niger kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, nyinshi muri izo ngwano zikaba zabereye mu karere ka Difa. Hamaze gutangazwa ibihe bidasanzwe muri ako karere mu ngingo yo kugarura umutekano, ariko kenshi abagwanyi bagira ibitero bahungira hakurya y'uruzi rwa Komadugu ruri ku mupaka winjira muri Nigeria. Amashure 150 hagizwe n'abana bashika ku 12,000 bamaze guteshwa ayo mashure bakubera ibyo bitero biba muri ako karere. Mu ndwi iheze, abo mu bushakashatsi bujanye n'ibitero by'iterabwoba bigirwa ku isi bavuze ko Boko Haram imaze kuba umugwi wa mbere ugira ubwicanyi bukabije ku isi. Bavuga ko mu mwaka w'2014 abantu Boko Haram yagandaguye bavuye ku 376 baduga ku 674. Umugwi wa Islamic State Boko Haram imaze kwemera gukurikiza amabwirizwa yawo wo witirirwa ubwicanyi ku bantu 673. Umwuka mubi wabandanyije kwibonekeza uyu munsi kuwa kane hagati ya leta ya Turkiya hamwe na leta y'Uburusiya, inyuma yaho igihugu cha Turkiya gikororeye indege y'igihugu c'Uburusiya hafi y'urubibe igihugu cha Turkiya gihana n'igihugu cha Syria mu ntango z'indwi. Mu kiganiro yahaye televiziyo y'Abanyamerika CNN, perezida w'igihugu cha Turkiya Recep Tayyip Erdogan yavuze ko igihugu ciwe kitazosaba imbabazi z'iyo ndege y'Uburusiya cakoroye. Yagize ati: ndibaza ko hari igihugu gikwiye gusaba imbabazi icyo gihugu nacyo ntabwo ari igihugu cyacu. Ati abo barenze akarimbi bakinjira mu kirere cegukira igihugu cya Turkiya nibo bakwiye gusaba imbabazi. Umushinga nawe Erdogan yashikirije ayo majambo nyuma yaho perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin atangarije ko ingingo yo gukorora iyo ndege ari ingingo itumvikana isa n'isogota intambi igihugu cy'u Burusiya mu mugongo, ivyo ngo bikaba bikozwe n'igihugu abarusiya bahora bibaza ko ari igihugu kibanyi kandi gicuti gifitanije n'u Burusiya urugamba rwo kugwanya iterabwoba. Umushinga nawe Putin yarasabiye Murantunga gutangaza ko iyo ndege y'igihugu cy'u Burusiya yarasiwe mu kirere cyo mu gihugu cya Siriya, ngo ari naco gituma iyo ngingo yo kurasa iyo ndege itagira insiguro kandi iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Umushinga nawe Putin yaragize ati ntitwigeze twumva igihugu cya Turkiya gisaba imbabazi canke ngo gitangaze ko kigiye gutanga indishi canke ko kigiye guhana abakoze iryo bara. Ati twebwe tubona kumengo igihugu cya Turkiya gishaka kw'imigenderanire yacu n'igihugu cy'u Burusiya yononekara kandi ngo ivyo birababaje. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi birabandanya kugerageza gukomeza urunani rw'ibihugu vyagiye hamwe mu bikorwa vyo kugwanya umugwi w'iterabwoba wa Islamic State nyuma y'ibitero biheruka kuba i Paris mu Bufaransa. Kuri uno musi wa kane mu ijambo yashikirije inama nshingamateka, David Cameron, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, yasavye vyihuta ko igihugu ciwe cifatanya n'abandi mu bitero vyo mu kirere vyo kugwanya Islamic State muri Siriya, aho yabaza abashingamateka ati bidakozwe ubu bizokugwa ryari. Ati dutegerezwa kwima abagwanyi ba Islamic State ibibanza binyegerezamwo. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Kuri email mushobora kuturonka mukoresheje email yacu ni radioyacu@gmail.com. Umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini. Haheze igihe gito ikigo cy'itumanako mu Rwanda MTN gitangaje uburyo bushasha bwo kurungikiranira amafaranga ku bantu bari mu Rwanda no mu bihugu bya Kenya n'Uganda. MTN Rwanda mu minsi yaheze ikaba yagiranye amasezerano yo gukorana n'ibigo by'itumanako harimo Safaricom ya Kenya. Bamwe mu bitwa ko bokungukira kuri ubwo buryo bushasha bavuga ko MTN itasobanuye mu buryo buhagije ubwo buryo. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa i Kigali.
Ukwezi kurashize ikigo cy'itumanaho mu Rwanda MTN gitangije uburyo bushya bwo kohererezanya amafaranga ku Banyarwanda n'abakoresha ibigo by'itumanaho mu bihugu bya Uganda na Kenya. Bivuze kuri muri MTN Mobile Money mu Rwanda yakohereza cyangwa akakira amafaranga aturutse kuri Safaricom, M-Pesa muri Kenya. Ni uburyo ubuyobozi bwa MTN Rwanda buvuga ko guhanahana amafaranga yambutse imipaka birushaho kurinda umutekano w'amafaranga ndetse no kwihutisha serivisi zijyanye n'itumanaho, icyarimwe n'iterambere ku bafatabuguzi. Bwana Arthur Rutagengwa ahagarariye MTN Mobile Money mu Rwanda.
Hari ikintu kimwe cyo kuba ufite security y'amafaranga yawe. Hari ikintu kimwe cyo kukorohereza kugabanya ingendo. Hari ikintu kimwe cyo gusobanukirwa aho wohereje amafaranga yawe. Hari ikintu kimwe cyo gufasha igihugu cyo kugira ngo kigabanye amafaranga y'icapiro. Twebwe nk'ibigo by'itumanaho iyo bavuze vision 2020, muri ibyo bintu na bimwe bituma ibihugu bitera imbere cyangwa ikonomi cyangwa ugatuma abaturage amafaranga asakara muri bo ariko batarinze kuyafata mu ntoki, bibaza ko ari ikintu cy'inyungu ku gihugu kiganatuma n'imibanire cyangwa imigendere mu bihugu byoroha, katuma n'umwanya ugabanuka. Niba nafataga bisi ijya muri Kenya benda bikantwara iminsi 3 kugirayo, ariko ubu nshobora kohereza umuntu undeklare Mombasa akishyura ako kanya bicuruzwa byanjye bigahita birekurwa bikaza mu Rwanda, ukaba umagabanyije igihe cy'ingendo.
Kwinjira muri telefone uri muri MTN Mobile Money ugakanda kanyenyeri 830 gakurikizaho urwego. Niyo ntangiro ku muntu ushaka koherereza unda amafaranga muri Uganda cyangwa Kenya, ubundi agakurikiza amabwiriza. Serivisi nk'izi ubusanzwe ntizisaba kwinjira mu biro bya MTN. Mu kiganiro n'abazicururiza ku mihanda mu mujyi wa Kigali bumvikanisha ko bikiri bishya. Tugisohoka ku cyicaro gikuru cya MTN twahituye kuri umwe mu ba agenti bayo ukorera mu marembo y'iki kigo. Umva uko ari gufasha abakiriya bamugana bamusaba kohereza amafaranga bari muri Kenya na Uganda.
Baraza ariko uko twebwe tutazi uburyo batari babitwigisha neza ko beje vuba. Hari ababizi bamwe muri twebwe ari n'abatarabimenya, cyane ko nanjye negereye MTN mbohereza muri MTN, MTN none ikabafasha cyane kuko ngiye natari namenya kohereza nk'abantu nko hanze.
Tuvuye Nyarutarama twakomereje mu mujyi imbere y'isoko rya Kijyambere Nyarugenge. Na ahantu hakenerwa serivisi nyinshi zishoboka kubera urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo baravuga ko nta bumenyi bafite ku buryo bushya bwo kohereza amafaranga muri Kenya na Uganda, babicicije kuri telefone ngendanwa.
Abakiriya barabitubaza ariko kubera ko nta buryo bundi dufite bwo kuba twabikora batari babitumenyesha neza, ntabwo tubikora kuko ntituzi kohereza amafaranga n'igiciro cyabyo nuri buyo yari bubikuze, biratugora cyane. Rero
murasaba iki MTN?
Nicyo dusaba MTN ni kuduha tarifu bakadusobanura uburyo bikorwa, na tukabikora nyine kuko bwaba ari ubundi buryo bushya bwo gukora bwatwinjiriza amafaranga.
Nubwo bigoye kubona abacuruzi barangura ibicuruzwa byabo muri Uganda na Kenya n'ababonetse ntibapfe kuvugira mu itangazamakuru, Bwana Herman Fitina wemeye kutuvugisha yatubwiye ko ari twe tumuhaye amakuru mashya kuri iyi gahunda yo kohererezanya amafaranga mu karere. Uyu ukorana n'uruganda rukora ibya plastike muri Kenya Kempoli, akishyura akoresheje banki nabo bakamugemurira ibicuruzwa. Yashimangira ijwi rya Amerika ko kumukura mu nzira yarasanzwe yifashisha mu kwishyura ba nyiri uruganda byasaba ibisobanuro bihagije abakeneye kumugira umufatabuguzi wabo.
Bese uwanyuzwe na serivisi awe ntagashakisha indi, keretse niyo bazanye nk'iyo serivisi bakakumvisha avantage, kuko icyo umuntu areba na avantage. Yusanze aribo bakora neza kurusha abo wakoranaga nabo, usezera kubo wakoranaga nabo ugasanga bakora neza.
Muri MTN nibo babwijwe rya Amerika ko inzira zishoboka zose zatuma bamenyekanisha ubu buryo bufasha kohereza amafaranga Kenya na Uganda bwashyizweho buriho kandi buzahoraho.
Kuri Kenya televiziyo barabwamamaza, kuri ku maradiyo barabwamamaza, mapano yo ku muhanda barabwamamaza, ku ma SMS turabwamamaza, baba agent bacu nabo barahuguwe ku buryo byose babisobanukiwe. Ni ukuvuga ngo buri gace kose aho dushobora kwegera umuturage tukamusobanurira ahose twarabikoze.
Uretse kuba uri mu Rwanda yakohereza amafaranga mu bihugu bya Kenya na Uganda akoresheje MTN Mobile Money, ababishinzwe banatubwiye ko mu bihe bya vuba bizaba bishoboka mu karere hose ndetse na Zambia. Ni gahunda yumvikanisha ko ishobora kuzoroshya byinshi, ariko nanone isaba ubukangurambaga butajegajega mu kwicengeza mu bafatabuguzi. Nyuma y'imyaka 17 ikigo cy'itumanaho MTN kigeze mu Rwanda ndetse n'ibindi byaje bikigwa mu ntege, biragaragaza nta shiti ko telefoni yingendanwa hari byinshi yoroheje kuri bamwe mu baturarwanda. Barakoresha MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money bishyura imiriro y'amashanyarazi, amazi, imisoro n'amahoro, amafaranga y'ishuri n'ibindi mu nzira zitabagoye. Nubwo biruko kuvuga ko byose ari shyashya byo byaba bisa no gukabya, ubutekamitwe bwisunze telefone buriyongera umunsi ku wundi, uguhuga kwa muntu birabukwa ahanini bitewe n'ibikorerwa kuri telefone. Imvugo ku muco nyarwanda kwifunda ibagara ubucuti ari akarenge, bashaka gushimangira ko gusurana bitsimbataza ubucuti, guterefona umuntu uri kantarange umubaza amakuru hari abahita bumva ko ari ibyo ndetse n'ibindi. Kuva MTN yatangiza ubu buryo bwo kohererezanya amafaranga muri Uganda no muri Kenya, abanyarwanda basaga 1,000 nibo bamaze kohereza amafaranga muri Kenya honyine. Eric Bagiriye Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Eric Bagiriye Ubusa. Turacyari mu Rwanda, iminsi 16 yahariwe uguhimiriza ukugwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa yatanguye ejo ku munsi wa gatatu mu Rwanda, naho igitigiri cy'abakorerwa ihohoterwa ari gitsina gore. Muri iki gihe humvikana abagabo batari bake bahohoterwa n'abo bubakanye. Abanyagihugu bamwe bamwe mu Rwanda bagize icyo bavuga kuri iryo hohoterwa. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Kuva mu mwaka 1990, u Rwanda rwifatanya n'ibindi bihugu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane irikorerwa abagore n'abana, nimwe mu nzitizi zibangamiye iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Iba ritangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, igaragaza ko abagore bari hagati y'imyaka 15 na 44 bahitanwa cyangwa bakamugazwa n'ihohoterwa kurusha kanseri, malaria, impanuka cyangwa intambara. UNICEF ivuga kandi ko umugore umwe kuri batanu afatwa ku ngufu cyangwa bigeragezwa nibura inshuro imwe mu buzima bwe. mu Rwanda ho abagore n'abakobwa nibo bugarijwe n'iryo hoterwa kurusha abagabo. Abaganye n'ijwi rya Amerika bavuze ingaruka bakuye mu hoterwa bakorerwa cyane cyane rishingiye ku gitsina.
Nyine ikibazo nagize abavandimwe banjye bamaze kumenya yuko mfite ikibazo cyo kubana na virusi itera sida batangira kuduhohotera bitwaje izo ntege nkeya twari dufite.
Mfite umukobwa w'ikiragi uba mu rugo. Kabari wa mukobwa ubyara simenye uwo babyarana. Ubwo nkagongwa n'ikibazo cy'uko abana be se n'ingese w'abana n'inge nyina w'abana. N'inge buzima bwabo n'inge mibereho yabo.
Ubundi bwoko bwihohoterwa bugaragara mu Rwanda ahanini buturuka ku mitungo. Abafite intege nke cyane cyane abagore bagahohoterwa n'abagabo babo cyangwa mu miryango yabo bashaka kubacura kuri iyo mitungo.
Jyewe naraharitswe ubu hari mugenzi wanjye wundi ubu mugabo yaramutwaye. Ingaruka mbere na mbere usigara n'abana wenyine ukabarera wenyine. Iyi ni ingaruka yo kuba wagira kuko bagushakiyeho undi. Nuko wa mutungo wawe baragusesagura.
Umugabo wacu yaje kundega mu bunzi avuga yuko ndi incike ngo ntafite ngo kumana umunani w'umugabo wanjye. Baki baraza barahakata imwe batera n'imiyenzi ahandi ngo bahahaye uwo mugabo wacu.
Mu Rwanda hatangiye no kugaragara ihohoterwa rikorerwa abagabo ariko umubare wabo uracyari muto ugereranije n'irikorerwa abagore. Umuryango utari wa leta washinzwe n'abagabo bagamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rwa mureke mu magambo ahinnye y'Icyongereza uvuga ko nubwo abagabo nabo basigaye bahohoterwa ariko kenshi bigaragara ko aribo ntandaro y'ihohoterwa ribakorerwa. Uyu ni Bwana Silas Ngayaboshya umukozi muri uwo muryango.
Akenshi ingero nyinshi zabonetse ni kwihorera ugasanga hari amakimbirane yari amaze igihe noneho wa mugore nawe ugasanga yamukoreye iryo hohoterwa. Tugaba rero dushishikariza cyane cyane abagabo ko barushaho kugira imyifatire myiza.
Ubwo umuntu mu yandi magambo yavuga ko n'abagabo bake bakorerwaho iryo hohoterwa aribo ba nyirabayazana.
Jyewe ku giti cyanjye akenshi wenda ibyo naba naramenye wasangaga ari amakimbirane amaze igihe kandi yazanwe kenshi cyane n'umugabo.
Buri mwaka isi yose igira ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa. Ubukangurambaga utangira tariki ya 25 Gushyingo bukazasozwa ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Uyu mwaka u Rwanda ruzakora ubukangurambaga hazirikanwa ku nsanganyamatsiko igira iti kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa ni inshingano yanjye nawe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Leta y'u Burundi ivuga ko izi abari hanze y'igihugu bari nyuma y'ivyo leta yita ibikorwa by'iterabwoba. Mu gihe abo bari hanze batari yitira ivyo bikorwa by'iterabwoba, leta y'u Burundi ntiyiteze kuganira nabo. Ibi byashikirijwe na Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bijejwe gutanga makuru mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Fidelite Ishatse yakurikiranye icyo kiganiro.
Twitabye icyo kiganiro tuzi ko kiremeshwa na Musenyeri Justin Nzoyisaba arongoye umugwi w'igihugu jeje gutunganya no kuremesha ibiganiro bihuza Abarundi, kuko bakidutumira bari batubwiye ko ariwe yiteguye kwishura ibibazo byose dufise kuri uwo mugwi. Dushitseyo twabwiwe ko yafatiriwe n'amabanga jejwe. Icyo kiganiro cyaciye kiremeshwa n'umuhanuzi mukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu bijeje gutanga amakuru. Willy Nyamitwe ari nawe muhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje gutanga amakuru. Muri icyo kiganiro tubwiye yuko ibiganiro nyezi na bihuza Abarundi byamaze gutangura kandi ko bimaze kuba kuri bamwe banyamigambwe hamwe n'abanyamadini. Yongera kandi akura inkoni ku gishitsi ko bakurikiranwa n'ubutungane badashobora kuja muri ibyo biganiro.
Ibikorwa byo guhuza Abarundi kugira ngo baganire biriko biratunganywa. Bahuye n'abanyamigambwe bari hano mu gihugu cy'u Burundi imigambwe yemewe n'amategeko, barahuye n'abari mu mashengero n'amashirahamwe atandukanye. Takozwe nuko batamenyekanishije gose ibyo rekora akora. Ukurikirana no butungane ntarimo, kuko ubutungane butegereza kubandanya bukora. Yaba menshi makuru bo ngaha cyangwa bari hanze uzi bakubwira ati ngo mbega nakarimwo mbega na senarede rimwo. Ni kuki benshi bavuga ngo Abarundi bari hanze mukara? Abarundi bagiye hijya yecu bagiye kwera imigumuko yari yabaye.
Ibyo biganiro biriko biba hagati y'abanyamigambwe n'amashyirahamwe atabangamiye vya politike ari hano mu Burundi. Yamara indongoye z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mbere yanavyerekanye mu mvugo no mu ngiro ziri hanze y'igihugu hatibagiwe aho amashyirahamwe atabangamiye vya politike ndetse yanahangana n'ubutegetsi mu kwerekana ikicanye kiriya kitagenda neza mu gihugu. Ubu menshi muri ayo mashyirahamwe ibikorwa vyayo bikabimaze guhagarikwa na leta y'u Burundi. Vyongeye bamwe mu izo ndongo z'imigambwe nayo mashyirahamwe bariko baronderwa n'ubutungane bw'i Bujumbura. Ikibazo abatari bake bibaza kandi twabayije w'inyamitwe mu ico kiganiro ni kuki ibyo biganiro biriko biraba bitatumbereye abari hanze y'igihugu nagiye bigaragara ko bafitanye ikibazo na leta y'u Burundi. Imwe mu ishu twahawe ni yuko naho leta y'u Burundi izi abari inyuma y'umutekano muke urangwa mu gihugu muri kino gihe nta uravyitirira. Nico gituma rero ibiganiro bitumbereye abari mu gihugu.
Icambere abo bari hanze ubabajije ati ni wende ko ararasa mu Burundi agira ati sitwe abari ko ararasa mu Burundi nta numwe abemanga nk'abana bahebwe bibereye aho iyaba hobonetse imbere umuntu agira ati nije ndi hanze ariko nije wenda barungikira nivyo turabazi yuko ari bo babirungika mugabo ntibari avyemana noratavyemanze agira ati jewe sindimwo muri byo yuko arabagora ngaho jewe sindimwo none ngorane ziri hanze y'igihugu cyane ziri mu gihugu cy'u Burundi ziri mu gihugu cy'u Burundi umuti uterwa he uterwa mu Burundi n'abarundi
nayo kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu uri nyamitwe adomo urutoki ku bantu bagenda barasivya u Burundi bagatuma bufatirwa ibihano n'amakungu kubera ko afitaniye imigenderanire na Alexis Nduhije umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi.
Mubari ku isongero hariho umwe mu basanzwe bakorera leta zunze ubumwe bwa Amerika asanzwe aserukira icyo gihugu mu muryango mpuzamakungu ONU nawe akaba yitwa Samantha Power kuko asanzwe afise ibyo aharanira muri kino gihugu asanzwe acuditse gose n'umwe mu bagwanya leta y'u Burundi kandi akoresha inguvu ibyayuramutwe n'ibindi ukamuzi yuko uwo nawe yashizwe mu maraporo atandukanye yishyirahamwe mpuzamakungu ONU yuko yo ari mu bonono umutekano muri kano karere.
U Burundi nk'uko umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje kumenyesha amakuru abivuga giteguriye kuca mu biganiro bibuhuza n'umuryango umwe bwa Buraya mukamenya ko uyo muryango ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi wari wahamagariye leta y'u Burundi kwitaba ibiganiro biyihuza nawo kugira ngo biweze ugufashanya hagati yabo. Uyo muryango wari wahaye leta y'u Burundi kiringo c'imisi 30 kugeza ubu ico kiringo kikaba kimaze kurangira i Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Fidelite ishatse urakoze cyane kuri iyo nkuru. Turacare mu Burundi abagabo 18 bafise imyaka iri hagati ya 30 na 35 bavuga ko baturuka mu gihugu ca Bangladesh no Burundi umwe yahora abakorera bari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa gatatu. Igipolisi kivuga ko cyabiketse kuko inzu babamwo bahora biyugaranye kandi abajejwe intwaro n'umutekano atanumwe yarabazi. Amatohoza ariko arakogwa kugira bimenyekane niba abo bagabo bakorana n'abamaze iminsi batera umutekano muke leta yita abakora iterabwoba. Inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Abantu bane kuri abo 18 nta bibaranga bafise nk'uko vyemezwa n'igipolisi. Batatu nabo impusha zo kuba ku butaka bw'u Burundi baronkejwe zararangiye. 11 basigaye nabo bafise impapuro zibaranga n'impusha zo kuba mu gihugu cy'u Burundi nabo nyene igipolisi kivuga ko bateye amakenga. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza aratubwira n'ibindi bintu bafatanywe mu nzu bari biyugaraniyemo.
Twabasanganye izindi mpapuro z'amagendo zerekana uruhushya rwo kuba mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Izo mpapuro zibari nshasha bagaheza bagacaba bashyira ku mapasiporo yabo. Twarafashe kandi pasiporo 11 zerekana ko abo bantu nabo bakaba batari muri abo. Bishoboka ko hoba hari uwundi mugwi woba uri mu nzira canke woba uruhande hantu utashobora gutora. Hejuru y'ivyo kandi twarashoboye gufata n'ibindi amatelefone yabo, imashini nyabwonko imwe.
Igipolisi kivuga ko bamwe muri abo bagabo bari bamaze amezi abiri ku butaka bw'u Burundi aho baba mu Kajaga muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Benshi bita Bujumbura Rurale hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura ngo bahora bagemurirwa n'abarundi bakaba bafise n'umunyezamu w'umurundi nyene yubugara kongera akabugururira. Uwo na wene abajejwe umutekano baramutaye muri yompi. Igipolisi kivuga ko hari n'ikindi kintu cyagiteye amakenga kurusha
abo bantu ntaworeka kubikeka kuko abantu atari abarundi bangana gutyo mu nzu gitwihingana gutyo kitazwe n'abajejwe intwaro kitazwe n'abajeje umutekano ntibobura gutera amakenga hanyuma kumenya ko bari mu migwi imwe twita iterabwoba canke ko babazanye n'ikindi gikorwa ivyo nibaza ko bizoshobora gutangwa n'amatohoza ariko arabakushe kuno mwanya
ayo matohoza ashobora korohera igipolisi kuko bimwe mu bimenyetso byo gukorera ko n'abantu bo kubaza byamaze kuboneka nkuko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi
muri iyo nzu twasanze hariho ico twakwita kuri yaje ku izina ry'umurundi hariho n'umuntu yahora bugurura kuko ku murango bari ndane nuko aba ariko igufuri inyuma byerekana kugorugwa ta muntu arubamo hariho rero umuntu yabugururira aba kugura baje kubagemurira kugura canke basohoka amatohoza ariko arabahugira ngo tumenye abarundi abarabo twabonye nabo tutabonye bafise mu ruhara nzira fise inayo reka tureke amatohoza niyo azoheza akatwereka uruhara rw'umwe wese naneho ntanze tagira inayo
uko 18 abagabo bose bari mu myaka y'urunganwe rumwe biyemerera ko bava mu gihugu cha Bangladesh kiri ku mugabane wa Aziya twabajije cyegera cy'umuvugizi w'igipolisi niba leta ya Burundi yamaze kwegera leta ya Bangladesh kugira ngo imenye kwa abo bagabo ariyo baturuka Moize Nkurunziza yatubwiye kwico gikorwa kizokurikira amatohoza yo kuraba vy'ukuri ko bafise ubwenge gihugu bw'ico gihugu kuko igipolisi kidashobora kwizera na gato ivyo bavuga narirya basanganywe impapuro zindi za magendo Eloje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ibwirizwa shingiro rishasha amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha riha Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uburenganzira bwo kongera kwitoza ikindi kiringo iri mu maboko ya Perezida Kagame Imana inama nako yabashikiranganje yari yamusavye kuyikoresha nkuko ibwirizwa shingiro libimwemerera nivyo abanywanyi bijwi rya Amerika bashikirije ko ivyumviro kuri Facebook yacu tubisomegwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Akimana Musa aragira ati kamara mpaka ndayemera ndayishaka kandi nyirimbere n'inyuma ariko ntabwo iri mu maboko ya Kagame iri mu maboko yacu abanyarwanda wavuga gute se ko iri mu maboko ya Kagame kandi ari umukozi w'abanyarwanda ibyo dushaka nibyo gomba gukora Musonera Jackson atahubwo aradutindiye ariko twizeye ibyo akorera abanyarwanda ntabwo yakwanga ibyo tumusaba Jean Nepowe aravuga ati isi iyobowe n'akarengane utemera kurengana azahungira muri Yesu naho kwa Pilato ntimuteze kuzidegembya ayo ni amagambo bwite ya Jean Nepowe uwiyita struggle man Bujumbura ati kamara mpaka iri mu maboko ya Kagame kuko mu Rwanda ntibakatubeshye nta badepite nta n'abasenateri bahari bariya nibikoresho bya Kagame ni nk'agakingirizo gusa kugira ngo Kagame yerekane ko mu Rwanda hari demokarasi. Naho Edgar Octave ati nta demokarasi dukeneye mu Rwanda, dukeneye amahoro tukikorera business mu mutuzo. Ibyo bya demokarasi aba bazungu birirwa babashuka muzibe. Karasira Aimable waravuga ati iryo ni ikinamico. Kagame azayobora forever, ni ukuvuga ubuziraherezo. Alfred Niyonzima ati reka tubitege amaso. Naho Emmanuel Nsabiyumva ati atoke kure ni ukuvuga ngo nagende. Rutayisire Claveri Daniel ati turamushaka nagumeho kabisa. Naho Jean-Emile Nintunze atoya nta kamara mpaka ihari. Ngibyo rero mu magambo makeya iby'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bandika kuri kamara mpaka iteganijwe mu Rwanda ku itegeko nshinga rivuguruye.
Urakoze cyane gose Thomas Kamirindi. Aha ni naho duhereje ibiganiro vyo kuri umugoroba mwakoze cyane mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire amahoro y'Imana naho ubutaha umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.